Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 48.3 ya radio Inshuti ya Bose. Mwiriwe neza nshuti, mu duteza amatwi ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Mu nkambi ya Mahama icumbikiye impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda, haravugwa ikibazo cy'abana b'abakobwa bahunze bonyine batwara inda bakiri bato, ibyo bigatuma benshi baviramo guhagarika amashuri.
Nyamutse imyaka ibiri mwaka umwe kumwe narawize mfisinda maze kubyara none ntasubiye wapi, ni kanyoroheye. N'ababyeyi badusigaranira umwana hari igihe batubwira ati ngo nk'ubu nk'ejo nzajya gusenya, ukacuvuga ati rero kugira umusigaranira nze gukora iyo kwizi ndaza kukugurira ngo makara.
Uwo ni umurundikazi wahungiye mu Rwanda mu nkambi ya Mahama. Iyo nkuru n'izindi zirimo ibibazo by'abarobyi mu burengerazuba bw'u Rwanda ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo mu karere tuyahere mu gihugu cy'u Burundi, aho abagize sena basabye ko ibihugu byakoronije icyo gihugu bitanga indishyi z'akababaro ku Barundi n'u Burundi. Ibyo bihugu birashinjwa kubiba amacakubiri mu Barundi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Mu iseminari inkuru yitiriwe Yohani Pahulo wa kabiri, niho iyo nama y'iminsi ibiri ku munsi wa kane n'uwa gatanu w'indondwi irongo na reverandi kuri yo arangwe n'amashinga mateka yabereye. Abigisha ba kaminuza mu bisata bitandukanye cyane cyane abanonosoye akahise ku Burundi baratanze ibiganiro ku bari bitavye iyo nama. Bari bagizwe n'abakenguza amateka baherutse gutogwa, abariko barasozera ikiringo cyabo, abashinga amateka batowe kuwa mirongo ibiri ukwezi kwa gatanu, abashikiranganje, abagize umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kurekurirana na CVR, be nabo mu mugwi w'igihugu wigenga ujejwe gateka kazina muntu CNDH. Inyuma rero y'amatohoza abo bigisha bakoze bakanashikiriza abari muri uwo mwiherero, haciye hafundikwa ibikorwa byihuta bigiye gukorwa. Leta y'u Burundi isabwa gukora amatohoza akomeye kugira abarundi bamenye ingene igihugu cyabo cyari cyifashe abakoloni batarashika. Kwitwarira ibihugu by'Ubudagi n'Ububirigi n'ababifashije mu gucanisha mu Barundi kugira bahanwe, gutunganya ikibano mu Barundi ukundi gusha kugira agatima k'amacakubiri afatiye ku bwoko kabibwiwe n'abakoloni karanduragwe n'imizi mu Burundi. Ububirigi n'Ubudagi busabwa gusaba ikigongo Barundi ku mabi babakoreye no gushumbusha Barundi. Ibyo bihugu birasabwa kandi gutanga ibitigiri nyavyo by'Abarundi baguye mu ntambara ya mbere y'isi yose, imiryango yabo igashumbushwa. Ubudagi bukanashumbusha Uburundi ku nk'amajana 224 zanyazwe umwami Mwezi Gisaba umwaka w'1993, agaciro kaharugwa kugera mu mwaka w'2018 kuri miliyaridi 43 z'amadolari ya Amerika, be no gutahukana ibimenyetso byose biranga Uburundi bibitswe muri icyo gihugu. Ibyo byo gutahukana ibimenyetso byose biranga Uburundi bikaba kandi bisabwa no ku gihugu cy'Ububirigi. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nacyo gisabwa kwemanga amabi yaturutse ku masezerano yeguriye Uburundi ku ngoma y'Ububirigi inyuma y'intambara ya mbere y'isi yose. Icyo gihugu kikanasaba kumugaragara ikigongo Burundi. Ekleziya Katolika nayo isabwa kwemanga uruhara rwakozwe n'abamisiyonari mu ivangura ry'Abarundi mu moko n'inkurikizi byazanye mu Burundi. Katolika irasabwa kandi gutahukana i Burundi ibintu byose biranga Burundi muri kahise kabwo bibitswe i Roma mu Butaliyani. Reverand Kuri yarongoye inama nkenguzamateka akaba yamenyesheje abagiye kuza bakorera mu ngata kuzobandanya icyo gikorwa batanguye bagiye babashikirije kugira ukuri ku mabi yabaye mu Burundi, ku ntwaro y'abakoloni kumenyekane kandi abakoze ayo mabi bahanwe. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro muri isanga ku mateka y'u Rwanda guhera kuri iki cyumweru ku Ijwi rya Amerika. Hashize imyaka 47 habaye igenduka ry'ubutegetsi mu Rwanda, hari ku itariki ya gatanu Nyakanga 2023.
Rwanda, Abanyarwandakazi, muri iri joro u Rwanda rwari rugiye kugwa mu byago utari ruteze kuzavamo.
Perezida Kayibanda yanze kwemera ko avuye ku butegetsi.
Perezida Habyarimana niwe watubwiraga ati namwohereje, ntore ndi ntumwa yagumye kucyanga.
abenshi mu banyapolitiki barafashwe barafungwa abanyapolitiki bafashwe barezwe iki bafungiwe he baguye he bazize iki bashyinguwe he
I'm going to go to the hospital.
Mu gihe ubucuruzi n'indi mirimo yari yarahagaritswe kubera icyorezo cya virusi ya corona igenda ikomorerwa hirya no hino mu Rwanda abakora umwuga w'uburobyi bo mu karere ka Rusizi baravuga ko baherejwe mu gihirahiro umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Timistocle Mutijima yaganiriye nabo maze adutegurira iyi nkuru
imirimo myinshi yarasubukuwe by'umwihariko natwe hano mu karere ka Rusizi navuga ngo hafi ya yose ariko bigeze ku mwuga
bwanze Imana Jean Claude akuriye ihuriro ry'amakoperative akorera uburobyi mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rw'akarere ka Rusizi aragaruka kuri icyo gihirahira avuga ko bakomeje guhezwamo mu gihe abandi bari mu mirimo
twanagerageje twe gushaka amakuru ku bayobozi batandukanye turabavugisha inzego zinyuranye ariko uwo tugerageje kuvugisha yirinda kutubwira byinshi ariko katubwira ngo muwe muretse tuzababwira nta gisobanuro namba nta nama nta bikenewe nta kirenga kuri ibyo
abagize amakoperative y'abarobyi mu karere ka Rusizi bavuga ko kimwe n'izindi nzego ihagarikwa ry'imirimo kubera COVID-19 ryabasubije inyuma mu bukungu ubu barabara igihombo cyarenga miliyoni 60 mu mafaranga y'u Rwanda bakabaye barinjira atarabonetse kuko iki cyorezo cyateye bakiri mu mezi asanzwe abonekamo umusaruro mwinshi mu gihe abakora indi mirimo bo bakomorewe bakaba barimo gushakisha uko bazanza mu kariko ku barobyi nta kirakorwa ibikomeje kuzambya imibereho mu miryango
dusa n'ubugarijwe twaryaga tujya mu mazi tugakuramo igitunga abana n'ikidutunga tukanamwa amafaranga ya mitoweli ndetse n'amakaye y'abana n'amakaramu ariko kugeza ubu ngubu nta mbwato navuga amasosi yagiye kugifuka yarafunzwe ubu turi aho ngaho
ubu dufite inzara nyinshi kubera nta bintu byo maze tukibona tuba twemera tujyamo bafunguriye abandi fungura abamotari bafungura abandi bose ariko twebwe ikivu banze kudufungura ikivu sinzi imbogamizi zaba zarabayemo
nakoraga hepfo hano mu kivu turoba tukabona nk'uturiranga umuntu akabona nk'agafaranga yagura nk'agafu imuhira none ubu baradufungiye nta ni kode mfite bari no kukomeza basohora ba nyir'inzu
iki kibazo abakora umwuga w'uburobyi bafite bagisangiye n'abakoraga ubucuruzi bw'umusaruro wavuye muri ubwo burobyi biganjemo ab'igitsina gore bamwe muri bo baravuga ko nyuma yaho itegeko rirebana n'ibidukikije ribakuriye mu masambu bari bafite mu nkengero z'icyaga cya Kivu ubwo bucuruzi aribwo bari basigaye bahanze amaso nyamara kuri ubu bwarahagaze
ikiva ni umurima niho dusarura ibishyimbo niho dusarura imyumbati niho dusarura ibijumba aho mu Kivu kuko abagabo bacu barobaga niba hari umugabo uzanye 20,000 yasanga nawe warabonye 10 mukaba mubonye imyumbati mukaba mubonye ibishyimbo mukagura n'umunyu n'amavuta ariko ubu ngubu nta hantu rwose twabikora
twari twarakuwe muri za metero 50 ariko nta kibazo twari dufite tugicuruza dusambaza abana bacu ntabwo bari babayeho nabi none mu ino minsi byagenze gutya nta mibereho dufite rwose
ubu ngubu twabuze n'agasabune tubura n'ibyo kurya ubu ngubu abana bacu barashaka kubwara bwake kubera yuko ibyo kurya nta bihari
aba bakuru umwuga w'uburobyi icyifuzo cyabo ntikirenze ku kuba bakomorerwa kugira ngo nabo bashakishe uko babaho mu miryango
by'ukuri ubuyobozi butubereye maso busanzwe bidufasha muri byinshi ariko nabasaba ko no muri iki kibazo cy'icyorezo cya COVID by'umwihariko ku barobyi bakagombye n'ubundi kuturebera kure bagasa n'abareba zaba ari n'ingamba wenda zindi zidasanzwe tukaba twaganirizwa tugafatikanya gushyira mu bikorwa ariko nibura natwe tugafungurirwa tukareba ko ubuzima bw'umurobyi bwongera kuzahuka nk'abandi bose muri rusange
ntibyadukundiye kumenya icyaba cyaratumye uru rwego rw'uburobyi rudashyirwa mu mirimo yakomorewe mu karere ka Rusizi ndetse n'ibyo ababukoraga bateganyirizwa mu gihe batarafungurirwa kuko inshuro zose twagerageje kuvugana n'ubutegetsi bw'akarere bitadushobokeye ni mu gihe abarobyi bagaragaza ko bijyanye n'uko uyu murimo wabo ukorwa bishoboka ko bakora abantu bahiriza amabwiriza agenga ikumirwa rya COVID-19 arimo nko guhana intera, kwambara udupfukamunwa, isuku n'ibindi. Nibutse ko nubwo akarere ka Rusizi kakiri mu kato ko kutagenderana n'ibindi bice, imirimo isanzwe hafi ya yose yasubukuwe. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Uburezi ku bana b'abakobwa bihunganye mu nkambi ya Mahama icumbikiye impunzi z'abarundi mu Rwanda ntibworoshe. Amakuru agera ku Ijwi rya Amerika agaragaza ko 170 muri bo bamaze kubyara batarageza imyaka 18. Ibyo bikaviramo benshi guta amashuri. Ni ikibazo cyakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda.
Naciye ntwarinda kandi nta mubyeyi n'umwe twatana.
Umwigeme atashimye ko amazina yiwe amenyekana, twamwise Marie Chantal. We n'abagenzi we bihunganye batari kumwe n'abavyeyi canke imiryango ya hafi, abo bita mu Gifaransa enfant non accompagné, bavuga ku buzima bwo kwibana mu ikambi y'impunzi butaborohera. Ni naco gituma abarenga 170 muri abo batwaye inda zitifujwe muri iyo kambi ya Mahama. Inkurikizi ya mbere nk'uko babivuga no guheba amashuri.
Nyamutse imyaka 2 mugabo umwaka umwe narawize mfisinda. Mate kubyara none hasubiye wapi ni kanyoroye. Twasiga amata y'umwana kandi atashye turiko turinjiza, kandi n'ababyeyi batusigaranye umwana hari gihe batubwira ati ngo nk'ubu nk'ejo nzajya gusenya nta mwana nzosigarana, ako kubera haba hari nka kwitsi ukacuvuga ati rero kugira umusigaranye nze gukora iyo kwitsi ndaza kukugurira amakara.
Ababyeyi twaganiriye Mahama bemeza ko indero y'abana bihunganye cyane cyane abakobwa itoroshe kuko bakenera twinshi bakabura aho badukura, gutyo bigatuma baja mu buhumbu.
Abakobwa nyene baragenda iyo o akabonana n'abahungu bakabahinda nyene bakabatera inda, amara kubatera inda bakabura uko babigenza. Ariko ashobora kuba avuga ati jyewe n'ubundi ngirefe n'inzara reka ndondeze iburyo nohendane, ugasanga yanda arayitwaye adafite n'iyazoyijyana n'uwayimuteye umwana akamwanka.
Ikiza cy'umugera wa korona caje gusongera isibe nk'uko umubyeyi yabivuga, kuko n'abahora bari ku ishuri bahagaritse bigatuma ubuhumbu no kunyuriya yuramutwe byiyongera mu gwaruka.
Muzinduka mwicaranye ngaho agatembera ahashakiye akabari hagarukira. Hanyuma rero ugize uravuga kuko yari kingiwe n'ishure, ishure yangira kamaro cyane. Hari n'ikindi bungukiramo barunguka bakagira ituntu babafasha ku ishure bakarya, ariko ubu nkurira kuri rya garama ritakibakwira umutaga n'umugoroba.
Abo babyeyi bamaze kubona abakobwa batwara inda bakiri bato ari benshi bahavuye bishira hamwe bagira ishirahamwe risigara nabo bana bavutse, maze abo bakobwa nabo bagasubira ku ishure. Ubu ni umwe muri abo babyeyi.
Twebwe tuba twicaye mu rugo tutavuga duti nimureke kuja ku ishuri kuko ku ishuri ni kazoza k'umuntu. Ni muje ni mubampe ndabasigarana kuko naba ndi mu rugo. Kuko ndi hafi, kuko ndakuze umwanya wo gukurira abo bana ndawushoboye kuko nagera nazaye ndabizi.
Umufasoni nduwa Yezu Jacqueline atwara uwo mugwi w'abavyeyi yemeza ko abana batari bake basubiye kwiga, ndetse abahungu nabo bagaheba ibiyayura mutwe. Inyigisho zabo baranacishamwo bakazicisha mu mvino n'ibindi bikogwa ndangakaranga.
Twebwe turifuza gutahana ugwaruka ari ruzima, nta n'ikindi kituraje ishinga. Twarafashije abigeme benshi ubwa kera wasanga buzuye ngaha aye mu moraye amavirage batiga, ariko ubu uye umwana wese akubitirwa kuja ku ishuri. Ego abahungu mu kubigisha ibyo guheba urumogi twafashe umugwi muto muto, umuhungu muto muwundi muto muwundi. Rero ngaha aye mu mugwi wacu turerekana ibizira, nta mukobwa agenda ijoro. Ibyo rero tukabicisha mu mvino, mu bitito, mu bisokozo no mu migani, reka no mu mvino za kera.
Cishamo nk'akavyino kagahanura twumva.
Ngoma y'ikirwanda muzanye yuhu yuhu ndamuzanye.
Kugira bashobore no kwiteza imbere mu migambi mito mito, abo bakobwa bavyariye iwabo bararonse abagira neza babafata mu mugongo mu kubaha umutahe wo kwiyungunganya mu ikambi ya Mahama. Juliet Neje imbere ahagarariye imbere y'amategeko y'ishirahamwe Kirukize, akongera akaba n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishirahamwe Ibirezi vy'Uburundi, amashirahamwe abiri afata mu mugongo abo bigeme.
Benshi rero baratubwiye bati twebwe twaje ngaha kubera twahohotewe mu Burundi, dushitse ngaha mu nkambi dusanga nta kintu gikomeye bashobora kudufasha. Turabyara abana, turabirerana twenyine, turabura ico tubambika. Nukuri aho twahura bari bafite ubukene bwinshi cyane. Abantu rero baraduhaye impuzu turazibashyira mu nkambi bariyandikira umugambi wabo. Uwo mugambi wari uwo gukora ibitumbura n'uwo kudandaza impeke, inzoga y'impeke. Warabatumye baja mu ishuri bararonka abamama bashobora kubararira abana.
Ayo mashyirahamwe amaze imyaka irenga cumi yatanguriye gukora mu Burundi imbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu, ubakorera mu buhungiro mu Rwanda no mu Bubiligi. Mu ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda, ababyeyi n'abigeme basaba ko n'abandi bagira neza bugarukira kuri bene abo bakobwa babyariye muhira, yamara hagatangwa n'inyigisho nyinshi z'ingaruka mbi z'iyo ngeso abamaze kubyara nabo bagashigikirwa. Pierre Claveny Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Mu gihe hasigaye amasaha make kugira ngo amashuri yongere afungure muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamwe mu banyeshuri bo mu nkambi ya Rusenda bari mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye bavuga ko batewe impungenge n'uburyo bagiye kuzakura ibizamini bya leta bari bamaze amezi agera kuri ane batiga. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri mu Rusenda muri Kongo.
Abanyeshuri bo muri iyi nkambi kimwe n'abanyeshuri b'abakongomani bari basanzwe biga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza n'ayisumbuye bavuga yuko nubwo amashuri azafungura kuri uyu wa mbere bateye ubwoba n'ingengabihe y'amashuri Minisiteri y'Uburezi yashyizeho. Iyi Minisiteri iteganya yuko abanyeshuri b'umwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye bazakora ikizamini cya leta tariki ya 24 kugeza tariki ya 27 y'ukwezi k'umunani. Hatungimana Yvonne ni umunyeshuri wiga mwaka wa gatandatu ku ishuri ryisumbuye rya La Reflexion. Yumvikanishije ubwoba atewe n'uko bagiye kuzakora ibizamini bya leta hari ibyigwa byinshi batize ugereranyije n'abo bari bageze biga.
Yewe n'ukuri narumvise yuko tugiye gutangira tuzakora ikibazo cya leta kuva ku igenekerezo rya 2024. Nk'abanyeshuri turafise ibibazo byinshi mu mutima kuko iyi ndwara n'ukuri yaratumye duhagarika amashuri, nk'ubu tumaze amezi ane tutiga, ariko twumvise ngo tugiye gukora. Nukuri dufise ubwoba ko tuzohava tunananirwa kubera ntitwize amaprograma ntiyaheze, ibyigwa ni byinshi tutarabona, dufise ibyigwa bike cyane, amezi ane yose tutiga turimo turibaza ukuntu tuzokora icyo kibazo. Nukuri imitima irahagaze, turiko twiyumvira yuko tuzohava tunananirwa kubera ko tutize. Gusa nk'abantu bazotora ikibazo n'ukuri bazogerageze boroshe ikibazo kuko tuzohava tunanirwa turi benshi.
Hatungimana Ale nawe yiga kuri Institut Sibatwa asanga ibyumweru bitatu bahawe byo kwiga ari bike ugereranyije n'abo bari bageze biga.
Amakenga dufise ni menshi, tumaze amezi ane egome nubwo dukora kigoro ko gusoma ibitabo n'amakaye, hariho ibintu harura amezi ane araciyemo nta mwigisha ubona, ariko baca bagusira ipure na ngo mu ndwi zitatu zoba ukoze ikibazo. Ntibishoboka ko ibyigwa bizaba birarangira kuko hariho nko mu makuru amwe amwe abigisha ariho bari bagitangura akazi, abandi bari bakiri ku mashapitre atatu canke ane. Usanga rero ari ibintu bigoye kuvuga yuko mu nyinga zitatu nk'ishapitre zitanu cyangwa zitandatu ko zaba zirahera.
Si abanyeshuri bonyine batewe impungenge n'ibi byumweru bitatu bahawe byo kwiga mbere yuko hakorwa ibizamini bya leta, ahubwo n'abarimu nabo bari basanzwe babigisha nabo batewe impungenge n'uburyo bazigisha abana bamaze amezi ane badahembwa. Metusera Ntitukana yigisha ku kigo cya Rukololo.
Rimwe na rimwe rero tuvuga hari ibibazo byinshi twibaza nk'abigisha, urabye igihe tumaze ikintu cy'amezi ane ata agashahara turonka ata amafaranga turonka, ubukene ni bwinshi cyane. Ugiye kuraba n'ubyo twagiye guhagarika amashuri na porogaramu yari isigaye, urabye twari tugeze nko kuri 75%, 80% gutyo ku bamwe n'abandi, ariko ubu uroneza ko tugiye gutangura umengo tugiye gutangura bushasha. Bizogorana mu gihe hari ikiringo gito cy'abanyeshuri kwiga, abanyeshuri bazaza gukora nk'ama examen amaigveta ntitubona ibintu bazohava bakora, tuzogerageza uburyo bwose twihate, ubwo tuzokwihata n'inzara mu nda.
Ndayishimiye Janvier nawe n'umwarimu w'ukuri Institut Rutanga yo mu Rusenda, iwe asanga leta ikwiye kubafasha.
Nibaza ko kalendriye ya Ministeri ya Education ndazi ko hariho ibintu bimwe bimwe igerageza ku kwirengagiza. Amaprograma ntiyari bwahere, twari dusigaje amezi ashika nkangahe nk'atatu, ariko porogaramu ntizari bwahire. nibaza yuko leta ya Kongo yuko izi neza ingorane zabaye n'ubushikanganje bw'indero ndazi ko ubu bitahura gose gusumba twebwe buzora ndazi ko bwa biteguye bwabonye yuko kumbure niba dutanguye kwiga izo ndwi zitatu bakazuka mu kibazo cya leta biraboneka yuko abanyeshuri ubwo nyine bari barana birihebye.
Ministeri y'uburezi ivuga yuko kuri uyu wa mbere tariki ya gatatu y'ukwezi k'umunani ari abanyeshuri biga mu mwaka wa gatandatu mu mashuri abanza n'ayisumbuye bazafungura. Biteganyijwe yuko andi mashuri nayo azafungura nyuma, gusa umunsi nyirizina nturatangazwa. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi ry'Amerika mu rusenda w'umutara wa Kivu y'Epfo.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bamwe mu batuye umujyi wa Bujumbura barasaba leta y'u Burundi gukomeza amategeko ajyanye no kwambara agapfukamunwa, bagasaba ko riba itegeko kubagenda mu mamodoka, amapikipiki n'amagare hamwe n'ababatwaye kukambara. Umva ibitekerezo bya bamwe muri bo.
Byari byiza ko twabyumvise muri atrapo batanze udupfukamunwa kubagendesha, kubunguza abantu kubagendesha imiduga bavuze ko babahaye, muga nka twe twunguza abantu ku mapikipiki. Natwebwe urumva harimo agahaze kuko natwe turunguruza abantu baraduha amahera tukabasubiza, nabayo tubasubije barayahatanga ku handi, natwe twosaba atabu ko yoraba igikwiye kubunguza abantu ku mapikipiki. Mu kurwanya ikiza cya coronavirus kuko ari umugambi wa leta, natwe turabana n'igihugu mu bunguza abantu ku mapikipiki. Ibyo bari badukoreye babikora ku bituro. Hamwe bari bageze kuzana ibintu byo gukaraba, ibyo byo gukaraba n'amasabune, ibyo byaramaze kuhapa. Mugabo hoba ubundi mugambi nyene ujanishwa no WhatsApp kuko ishamu ryacu amutabu kubatirwa kunguza abantu ku mapikipiki isanzwe itwarirwa muri Atrab. Nabo nyine Atrab yoraba igakorana n'iryo shyirahamwe amutabu kugira ngo natwe dushikirwe muri uwo mugambi wo kurwanya coronavirus ntitwasigare inyuma kuko twese umugambi uraturaba n'uw'igihugu. Igihe atarabitazo birashikira kutwe kwa mapikipiki umuntu abarakora mu kwikingira muri uko nyene ahari ibibanza byo gukaraba umuntu agashika agakaraba muga mugihe umugambi wowoze uvuye muri Atrab ugashikira abunguruza abantu ku mapikipiki tuzowakira neza mu gihe uruzo gutatuvuna ukambaye wewe wunguruza umuntu uwo wunguruza atakambaye muravugana ibiciro aravuga nawe ukavuga mukavugana ibyo biciro urumva ko harimo uwayanduye yanduze uwundi. Hoshabaho umugambi wa leta ko bose bateza kubwambara nkuko isi yose iri kirafata izo ngingo, abiyunguza bakateza kuba babwambaye, abunguruza abantu ku mapikipiki bateza kuba babwambaye bose, umwe agakingira umukiriya wiwe, umukiriya nawe agakingira umwunguruje.
Abapolisi baraduhagarika tugahagarara duhagaze tukabereka amadokima, arashobora gufata dokima z'umumotare ariko arazizingurura azizinguruye hanyuma ukazimwereka, ariko araziraba dufate nk'uko wagize ikosa hanyuma akaca kwandikira kontravasiyo ako ahivuye kwandika akaca kubwira ngo nusinye ngaha. None gusinya ngaha ni ukubera iki? Dufate nk'uko iki kiza cya korona cyamaze gutera ugahura ugiye kwandika kandi yuko bisaba wandikishije ya karamu nyene yarafise, kandi tuzi yuko umuntu wese dufate kugira akore kuri ico kintu ari uko abanza gukaraba. Twebwe twosaba abajejwe umutekano yuko bo mwibarabara bofata ico kibazo nabo nyene bakabaha ubukingirizo, nabo nyene bakaza barashira ku munwa kubera iki kiza cya corona, nabo nyene kirabaraba kandi kikaraba twese. Ibyo je nubona ku bintu bihadze twebwe abamotari na twebwe twari dukenewe yuko bashobora kuduha ubwo bufukamunwa hanyuma natwe tukaba tubufise n'abakiriya nyene bakaba babufise, mugabo twosaba n'igipolisi nabo nyene bakaba babufise ubwo buntu. Twosaba nk'umupolisi yaguhagarikije akakubaza ati pere murayifise ukayimwereka, mugabo atarinze kuyikorako. Twese muri ico gihe tucoca tugira inguvu cyo kugwaniriza hamwe ico kiza cya corona.
Nk'uyunguruza mu gisagara cya Bujumbura ico gikorwa ndumva ko ari cyiza, kuko nubwo twokaraba haciye umwanya dukora ku mafaranga tugakora ku bintu bitandukanye ku ntebe bicaye ko rero nicyo gikorwa bakoze ndumva ko ari cyiza mugabo nkagiye niyunguruza turashobora kuba tubufise ari turi nka babiri yego bavuga hari nka shoferi cyangwa na konvoyeri ugasanga nk'ubu ndakiguriye ugasanga muri bisi ijyamo nka 20 cyangwa 30 cyangwa 18 ugasanga nanjye ndi umwe cyangwa babiri njye nibaza yuko naho nyine ngaho hobamo ukumva yuko bitoba bimeze neza kubera wumva nimba wunda kugwara wunda akagwara muri abo bandi numva ko bataba bikingiye nk'uko bikwiriye icyo twasaba rero nk'abashyi nk'ubushyiranganji bw'amagara y'abantu buraba abatagufise bakaza barabubaha cyane bagatanga itegeko buri muntu wese akigurira ku buryo agiye kwiyunguruza mu gisagara cya Bujumbura cyangwa ariho hose akeneye gufata urugendo akagenda agatwaye bakabibwira bakavuga yuko ari itegeko cyane naho baba bushobora kubuduha bakabuduha kuko hari abatoshobora kuburonka kuko numva ngo kamaze kugura 3, 2, 5 urumva nk'ayo onye hariho nk'umunyagihugu muto muto usanga kugira ngo afise nk'abana cyangwa afise nk'umuryango ugasanga bujana n'amahera menshi cyangwa bagashinga igitigiri kanunu cy'amafaranga katorenza yego nacyo nyine cyo bari cyiza kuko umwe wese yigurishiriza ku giciro ashatse none ko numva ngo babuhaye abantu batwara imamodoka ari mbona bo buha n'abanyagihugu ko babuhaye abantu batwara imodoka ari je mbona bo buha n'abantu biyunguruza n'amakinga n'amamoto kuko nshobora gufata imo ikinga uyu mwanya nkiyunguruza ngenda mu karitiye kanaka ugasanga uwo mutaxi mene uwo mutaxi vero nta kafise cyangwa ugasanga uwo mumotari nta kafise rero je mbona yuko bubaha bose n'abanyabo batwara ibyuma bito bito bakabubaha ngo twese tukabona kwikingira kugira ngo turwanye icyo kiza coronavirus
ngo turagerageje kuraba tutahereye ngaha kuba twara abantu n'ibintu ngaha ni bintu nk'uko yano benshi iyo bintu kitandukanye niho cyane cyita cyane rwose ntawe utagishima ariko uko yatutije kwita cyandukwa mu buryo bwinshi hariho guhumekanira ko gukora nako bora babakongereza ingufu kugira ngo icyo kiza nyine gihere neza bakongereza ingufu nko mu kurondera ubundi buryo nabwo kuko na winjira muri bisi bakaraba umushumba ariko amuhamaye wamuhaye amahera nawe ushobora kuyakora ko kora kuyiba ko kuva ubundi urabona naho nyine ngo ubwo buryo ashaka umuntu ashaka kwandura reka rero bora bakagwiza ajya ama desinfecta kugira ngo umuntu nawe yinjiye aza akaraba ashyishya nko mu kiganza kugira ngo tukigwanye neza tukivire hasi tukiheraheze mu gihugu cyacu ni byiza cyane vyoma atabwira ko igikorwa cyiza muganako yora bikakongera ko bakabona ari ngaho nka pate ni babafashe bakakongera ko bakagwiza ayo ma desinfecta cyo cyagiye no kuza turahimiriza nyine mu gikorwa cyo gukaraba amazi ntiyigera abura ego ni mugabe guta cyane byo ngo barakaraba bakongereza byose bizo bishoboka kuko tugiye hamwe birashoboka
hari wakunguko kanini kubera urabona turi ngaha tutwara abagenzi abantu benshi ku munsi umunsi washobora gutora nk'abantu amajana angahe urumva abo bantu bose utagiye wikingira hari aho usanga wanduye abo dutwara nabo nyine byiza boza barabwambara kubera urabona turi mu bihe bibi tukaza turikingira twese
ni ukuvuga n'uyunguruza nawe arashobora kukarondera kuko ni kuneza yiwe ni kuneza y'amagara yiwe kuko nawe birasabwa ko akarondera kugira noneho icyo cyorezo tukirandurana n'imizi nk'uko umukuru w'igihugu yavuze yuko icyo cyorezo giteza kuranduranwa n'imizi mu Burundi kugira noneho tukikingiye dufate ingamba zose zikenewe zo gukikingira hama amagara yacu ashishikara agenda neza kubiyunguruza no kubafasha abantu kuyunguruza bibandanye bigenda neza hama icyo cyorezo coronavirus kibone kurandanwa burundu mu gihugu cy'u Burundi twebwe kabisa turashobora kubwigurira kuko ntibuzindi twanditse ko ari mu mademire gutyo natwe uwo ari wese ashobora kukigurira ntacyo byishe akanya turaba itaratugeraho natwe bwe turashobora kubwigurira kamwe kamwe ntacyo byishe ego nkatira kamo bagenzi banje bose byoshoboka arondera ukuntu uwo ari wese yokigurira kuko ni kuneza y'umuntu uwo ari wese kugira amagara yiwe agende neza wakarose je no muntu ari uko yogakoresha iyo kagenewe kuko ni kuneza y'uwo ari wese kuko kajya karafasha ku umuntu asuba kwandu ntiyandura kandi ntiyanduka izuwundi rero no hanura abantu yuko wakaronse yokabungabunga neza akakambara uko bitegerezwa hama bikagenda neza
Shuti muduteza matukui makuru ya chukuri isaha na hatu ya soreje. Nshimile mwese mwahise mo kudutega matukui. Na wajenzi vanjeba ndiba mfashize kuyabajezaho ayamajgui. Yejira njigwe na Fatuma Alimasi Kalala. Kuri mikro ngarikumwe na anje Edirgwema mbasezereho mbifuriza amahoro na mahirgu.